Abaheburayo ikigabane cy'icumi na rimwe. Ukwizera no kumenya rwose ibyizigigwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye biboneka bitaremwe mu biseruka. Ukwizera niko kwatumye aberaho Imana ikimaze ikiruti cya Kayini, niko kwamuhesheje gushingirwa intahe ko ari umugororotsi. Hamwe Imana yashingira intahe bimaze ibyiwe yuko ari byiza, kandi niko kwatumye Nowa akivuga naho yapfuye. Ukwizera niko kwatumye Henoka ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intahe atarajanwa yuko yahimbaye Imana. Kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Ukwizera niko kwatumye Nowa yubaha, amaze kuburirwa n'Imana ibitari bwaboneke, akabaza ubwato bwo kurokora abo mu nzu yiwe, kandi niko kwamuhaye gutsindisha abari mu isi no kuragwa kugororoka kuzanwa no kwizera. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye, akaja ahantu yari abikiwe kuragwa, nuko agenda atazi yaje. Ukwizera niko kwatumye aba umwimuka mu gihugu yasezeraniwe nk'ikitari iciwe, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ivyo vyasezeranywe, kuko yari arorereye cya gisagara cubatswe ku mushinge, umugezi n'umwubatsi wacu ni Imana. Ukwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumviriye yuko yasezeranye ari yo kwizerwa. Nicyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yarakaheze, yamukwako n'isinzi nk'inyenyeri zo kwijuru, kandi nabangana n'umusenyi utoharuri kuri kwisesero ry'ikiyaga. Abo bose bapfuye bacizeye batarahabwa ibyasezeranywe, ariko barabibona biri kure bakabisanganira, bakemera ko ari akavantara n'ingenzi ku isi. Abavuga batyo baba berekana yuko barondera igihugu cyabo bwite. Iyo baba barakumbuye icyo bavuyemwo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barifuza igihugu kirusha igico kuba cyiza nicyo mu ijuru. Nicyo gituma Imana itamara amazi no kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye igisagara. Ukwizera niko kwatumye Aburahamu atanga Isaka kw'ikimazi hamwe yagezwa. Mbere wari yarakiranye gishika amasezerano, yari ko aratanga umwana wiwe w'ikinege kw'ikimazi, uwo yari yarabari w'ivyiwe ngo
kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa.
Kuko yishimiye yuko Imana ishobora no kuzura abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Ukwizera niko kwatumye Isaka ahezagira Yakobo na Esau, abahesha imigisha y'ibizoba. Ukwizera niko kwatumye Yakobo aho yagira cikane ahezagira abana ba Yosefu bompe, agasenga yishimika igipfundo ry'inkoni yiwe. Ukwizera niko kwatumye Yosefu aho yagira apfe avuga ibyo kuvayo kwa Abisirayeli, agatanga amategeko y'iby'amagufa yiwe. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze kuvuka anyegezwa n'abavyeyi biwe amezi atatu, kuko babonye ko ari akana keza, ntibatinye ibwirizwa ry'umwami. Ukwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanka kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, agahitamwo kugiriranwa nabi n'abantu b'Imana, akabiritisha kumara igihe mu bihimbaro vy'ivyaha, kuko yiyumviriye yuko gucokoranwa na Kristo ari ubutunzi burengeye itunga ryo mu Misiri, kuko yatumbera ingera zogeregwa. Ukwizera niko kwatumye ava mu Misiri ntiyatinyisha avuga umwami, kuko yashikamye nk'aho nitaboneka. Ukwizera niko kwatumye ashinga Pasika no kumijagira amaraso kugira ngo uwuhonye imfura ntabakoreko. Ukwizera niko kwatumye baca mu kiyaga gitukura nk'abaca ku musozi, ariko Abanyamisiri babigejeje bararengegwa. Ukwizera niko kwatumye impome z'amabuye z'i Yeriko zisenyuka bamaze kuzikikuza iminsi indwi. Ukwizera niko kwatumye Rahabu maraya ataranduranwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye amahoro abaje gusuma urusaku. Mvuga ikindi ki? Kuko igihe condengana ndondoye ivya Gideyoni, ivya Baraki, ivya Samusoni, ivya Yefuta, ivya Dawidi, ivya Samweli n'ivyo bavugishwa n'Imana, bahesheje n'ukwizera gutsinda abami no gukora ibigororotse no kuronka ibyasezeranywe no kuziba iminwa y'intambwe no kuzimya ubukare bw'umuriro no gukira ubugi bw'inkota no guhindurwa mu ntege nk'ingo zicika inkomezi no kuba gahebuza mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore basubiye kubona abo babuze kuko bazutse, abandi bicishwa amahiri ntibemera gucungurwa kugira ngo bazohabwe kuzuka kurushiriza kubakwiza. Abandi bagerageshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko mbere bashyirwa mu migozi no mu mabohero, bicishijwe amabuye, bakerewemo kubiri, baragerageje, bicishijwe inkota, bayerera bambaye insato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe, bababazwa bagirirwa nabi, isi ntiyari ibabereye ko bayibamwo. Bayerera mu bugaragwa no mu misozi no mu masenga yo mu byobo. Abo bose bamaze gushingirwa intaye kubwo kwizera kwabo, ntibahabwa ibyasezeranywe, kuko Imana yabonye keri kirushiriza kutubera icyiza, kugira ngo abo ntibatunganywe rwose tutari kumwe.